VOA. Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Ico no kuri twosaba abategetse bahari ubu nuko bumenya neza ko natwebe tumashira hamwe igenga tutari abansi babo.
Uyu ni Nixon Habonimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Arevi riharanira kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu mu Burundi. Ni mu kanya gato cyane mu makuru. Ijwi rya Amerika, amakuru rero tuyahere mu Burundi. Noheri kuri mwese, mbanze nyibifurize nanone kuko n'abayisilamu n'abakristu bo mu Ruyigi uyu munsi bifatanije muri noneho rero bashyira hamwe bo bizihiza bese mu bikorwa byo kwizihiza Noheri. Ni muri urwo rwego bahujwe n'umukino w'umupira w'amaguru warangiye abakristu batsinze abayisilamu ibitego 2-1, nk'uko umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana wakurikiye uwo mukino yabitugejejeho. Abayisilamu n'abakristu bo mu Ruyigi barishimira cyane umubano mwiza uri hagati y'abayoboke b'amadini atandukanye muri iyo ntara rero ya Ruyigi. Mu Burundi kandi umushikirizamanza Kizigenzo wa Repubulika yashubije amashyirahamwe 11 uburenganzira bwo gusubira gukora. Aya mashyirahamwe ari mu yari yarahagaritswe by'agateganyo kuva mu mwaka ushize. Naho amashyirahamwe mpuzamahanga yigenga akorera mu Burundi ategetswe kubahiriza ibitigiri by'ubwoko n'ibitsina mu gutanga akazi. Iyi nkuru turayikesha Eloge Wirika neza.
Ayo mashyirahamwe agizwe nayo urwaruka, ay'abakenyezi, ayahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu, ayakurikiranira hagufi ibikorwa bya leta hatibagiwe y'abana. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika amenyesha ko aya mashyirahamwe atayikurikiranywe mu butungane muri dosiye y'abashatse guhika ubutegetsi, ariko Sylvestre Nyandwa yasaba gukora ibyo ategerejwe kandi yisunze amategeko. Nixon Habonimana arongoye ishyirahamwe ya Revi rihanira kubahiza ubuzima bwa kiremwa muntu rimwe mu yugururiwe, asanga ingingo yari yarengeranye.
Uko bari barihagaritse cyo kimwe n'amashyirahamwe canke uko nyene bavuze ati mwashobora gusubira kurangura imirimo yanyu, zose n'ibintu byabaye mu kaduvayi, ni ibintu bitumvikana, ni ibintu n'ukuri tutatahuye na gato. Nka kwa kundi twa tuvuga tuti twakenguruka ibihugu byinshi byashoboye gukuraho igihano cyo gupfa. Yumvire namu yaba baruduciye urubanza rwo gupfa mu nyuma bakatweza, murumva ko bataye kudusubiza ubuzima. Yari ingingo y'agahotoro, none ivyo twahomvye, ivyo twari gukora canke amatohoza y'ukugira ngo bamenye ko tutagiye muri ivyo bitimigumuko, ni ibintu vyari gufata igihe kingana ukuye. Turazi ko ejo canke hirya y'ejo bashobora gusubira kutwiruka inyuma, hanyuma kuri twebwe tuzokora uko twamye, nta kintu tuzohisha.
Umukuru wa Reva asaba leta kutamibona amashyirahamwe yigenga nk'abansi bayo, nayo bene ayo mashyirahamwe ayahamagarira kudata umurongo.
Ico ni ukuri twosaba abategetsi bahari ubu nuko bumenya neza ko natwebwe tumashyirahamwe yigenga tutari abansi babo, ahubwo baba bakwiye kudushimira kuko turabereka ibintu bishobora kononekara, ivyo bintu bagashobora kubikorerako. Mugabo mu gihe turavye abategetsi baharubuye canke abandi banyepolitike batubona nk'abansi, aho n'ukuri biragoye. Abategetsi bo muri kino gihe nabo nyene hari gihe bazokenera ibikorwa dukora, kandi no muri kahise mwabonye ko hariho abategetsi bigeze kuba ari abategetsi nyene ari bihangange, mugabo mu nyuma murazi yuko ibintu bihinduka. Amashirahamwe yigenga ashobora guta umurongo nayo, ayo ico no basaba nuko bokora cyane cyane ivyo yishinze. Yego nivyo byashika ko hari amashirahamwe usanga adakora ivyo yishinze, mugabo ahanini baza yuko koba ukwikosora.
gushikubu amashirahamwe atanu niyahutse kugarwa burundu mu gihugu cy'u Burundi abarongoye bagirizwa gutegura imigomoko no kwifatikanya n'abashatse guhika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka uheze tukivuga ibyerekeye amashirahamwe yigenga mu Burundi yari mva makungu ubasabwa kubahiza ibitigiri by'ubwoko n'ibitsina mu gutanga akazi itegeko rishinga iyo ngingo ryemejwe n'inama nshingamateka kuri uyu wa gatanu ariko bamwe mu bashinga amateka nka Simo Bizimungu ntibatahuye icyatumye leta ifata iyo ngingo
ahubwo ko itego ry'akazi mawenshi ko kwisungwa kiba cyakite ya moko muri komisiyo y'abantu n'ingingo n'igitsina zera ko ikibazo kwikite ya moko ko bonye ko turagomba cyane kwinjira ku moko tuyashyira mawenshi mu gihe no mu gihugu cyacu nyine dukorera abakozi akarabye igihugu n'amatrepizi yaba
Umushikiranganje w'intwari yo hagati ari nawe yagiye gusigurira abashinga amateka iryo tegeka avuga ko abashinga amateka bari bakwiye kumva uwo mugambi bwa mbere Pascal barandagiye
kuko nawe bimicenga ubagire ibintu bike cyane ndasakatumbeshi ariko nababwira oya ntabwo uno munsi nagezaho muri leta twibura tukavuga tuti amawenji naze akore yisunze ekipe tiki deja nubwo twabonye ikibazo ibyo ari byo byose ni ukuri ntitubabeshe ngo twokenguka oenji roza ikaza igashaka igakoresha ubwoko bumwe ica bitangura gutera amakenga ndetse dore abatayibonyemo muri asi yari ishabwiyeri abatayibonyemo bagashaka batangura abereje abantu dushaka abereje abantu dushaka dushaka wowe ni abantu bose kandi twifuza yuko icyo cyumviro kuri mu bishyigikira atari neza kizana nta kinkimo
iruhande yo kubaheza ibitigiri by'ubwoko n'ibitsina nk'uko ibwirizwa nshingiro ryo Burundi ribisaba mu bisata bya leta amashyirahamwe yigenga mva makunga azotegerezwa kandi kubanza kuriha amafaranga angana n'amadolari 500 y'abanyamerika imbere yo gukorera ku butaka bw'u Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rirabifuriza noheli nziza n'abanyagihugu bo muri komini ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi barifuriza noheli nziza babo inshuti n'abagenzi amajwi yabo twayohererejwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Ndingundi mana Korodine kumutumba wa Murehe komine Gisuru jewe shaka gutashunga imana ari akorera mu Rwanda atwara imashine ikora mu mabarabara abashaka kumutasha akora kazi neza adiye noheli nziza hanyuma nabo bari kumwe muri ako kazi ndabatahije ndabafurije umunsi mwiza umunsi mukuru mwiza abantahije na Deni Bofre wanja bigitega abantahije na Mama Bera Mamu Kamenge abantahije na Bera na Keni na Bivakulio na Pius na Mike na Josh bose bagire noweli nziza nkaba ntahije na nyoko mu gatumba yitwaye Frida nkaba ntahije na bakididi na ba Eric bose bagire noweli nziza ndatahije n'abakozi bose bakora ku ijwi rya Amerika baje kutugendera bagiraje kutugendera ku mitumba ya Murehe na Gisuru turabipfurije umunsi mukuru mwiza wa noweli kubera ndosaka kanya ku ijwi rya Amerika nagomba gusaba yuko twebwe twarabuze abacu bagiye mu makambi n'abatagiye mu makambi twasaba yuko mwodufasha kugira ngo ze turarondeza abaye kubera ryumvikana hose mwodufasha kugira bumve ko turiko turarondeza hose murakode
ntwan komazina Graciano tumba rubanga zani hanya bitari kumine Gisuru aba ntayije nyawende Feliciano wo nkambi ya Nduta ntayije na tipa mune wacu ari muri kijiji cha Gasuru aba ntayije uri mu ruyigi rwa Deograsi nkaba ntayije witwa Figenia aba mu imunyinya aba ntahije ubundi yitwa Minani aba muntu nzeye ikavomwe mutumba wandemeka aba ntahije abo bose babanzi yuko nabifurije na weri nziza murakoze
yitwa Bucumi Feliciano wo kwa Nyaruhere umutumba munyinya nkaba ntahije Kagoma Jedewo muzukuru wa Kayira nkaba ntahije umugore wiwe yitwa Ntakamurenga nkaba ntahije Karenge wo kwa Kavagari nkaba ntahije Habyarimana wo kwa Kagoma nkaba ntahije bari mu nkambi ya Nduta ndabifuriza noweli nziza nkaba ndabifuriza yuko bagaruka mu Burundi aramahoro
jyewe nitwa Misago Beninye mvuka ku mutumba Kinama nashaka ntashe umuvukanyi wacu ari mu inkambi ya Nduta yitwa Bukuru mwene Siriro Gatikura nipfuza yuko yo furiza noweli nziza nipfuza yuko yoza tukayisangira tugasangira umunezero hamwe Burundi hararyoshe cyane nipfuriza gutasha bene wacu ba mu Gisuru ukuru Justine baretse Arine na mama wanje itukua ngende menye Matilde amena bandi bose bagenzi banje mama Shanera amena Gode bari mu Gisuru ndatahije mujomba wanje itukua Nzoyisaba Mathieu n'umusengeza na wanje senga ukwa musaza wanje itukua Toyi Noeli nziza
yeye amumpaye pasikazi ndatahije mama ndatahije mukuru wanje ari Bujumbura ndatahije mutoya wanje ari Gitega ndatahije mwana wacu ari mu Cyankuzo ndatahije umushyeri wanje ari Bujumbura ndatahije mamudogo w'Ikibondo ndatahije inshuti zose dusanzwe dukora ubuzi bumwe yitwa Babere barivona baseve bandayi mu nkambi ngira ni nduta ndabipfurije Noeli nziza
nitwa Nzoyisaba Mathieu muri komini ya Gisuru umutumba Gisuru nkaba sangwe ndongo yishiramwe rikomeje ari cooperative Shirukubute abanywanyi bose ba cooperative Shirukubute mpereye kwitwa Serge Mathieu n'ibarusha Rone Das akorera muri Ruyigi abani ngomba gutaja kandi umuryango wose ahwerereye abari Bujumbura n'abari Gitega ndonga ntasha n'abari mu nkambi Karago ndabipfuriza Noeli nziza se kubona na turi bazima Imana ntibahezagire
jewe nitwa Cyongera Deodate nkabambuka ku mutumba wa Murehe muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi nipfurije abagenzi kugira Noeli nziza na cyane cyane abigeme muri iki gihe bigenze neza hari benshi kumbure nk'abanyeshuri bari ko barataha bari ko biyumvira ingene bazoshobora kujya umunsi mukuru wa Noeli atani 10 bafise kumbure bagatangura guhiga hirya no hino mu gutanga ubuzima bwabo rero abona goma ndabakebure ntangure ndabakebure kugira ngo n'uzobakenyaze yihangane cyangwa icyo azobakenyasa ababyeyi hanyuma rero sinzi ko natangura gutasha
Tasha
ntanguye gutasha umushyeri wanje yitwa Sayimana Prosperi akora yimuramvya mu Rutegama hasha ntasha ababyeyi banje bari muri komine ya Gisuru hasha ntanga ntasha nababyaranje bari Bujumbura Ndwimana Berthe Messaline Jolive na Yvette ari mu Ruyigi hacha ntasha kandi nabandi banyeshuri bari mu Rutanda twiganye hacha ntasha numunye n'umwigisha nyigishije cyane yitwa Pio Ntakarutimana akorera kuri Lisenyankanda hasubira kandi nkatasha nabandi bari mu Kinyinya twiganye kandi yitwa Kristera umwigisha kazi hacha subira kandi nkatasha nabagenzi banje bose bari Bujumbura abari muri Tanzania ndatahije umuhungu twakundanye cyane yitwa David hasubira kandi nkabafise n'umugenzi wanje kandi yitwa Cyongera hawa kandi subiye gutasha n'undi mukobwa yitwa Esperance bose ndabifurije kuroranirwa kugira ngo bagene Noeli nziza bagize bazabagire Noeli nziza baryohegwe
niyo mungere Frote umutumba Murehe aba ntaje musaza ngi yitwa Yikiza kubuntu na wifi na mwene wacu yitwa Lisa niyo ndiko na Polinari bari mu nkambi ya Nduta
ubifurije iki
Noeli nziza
cye nditwa Ciza iza haki umutumba Rubanga izone Nyabitare Jengomba kutasha umuryango wa Musengesenge bari muri America wa mbere ni Mariselina wa kabiri ni Matias nyene Musengesenge wa gatatu ni Maria Musengesenge nyene aho hakurya muri Tanzania hariho bo bita Yeremia mwikambi ya Nduta ne Makaliyo n'umuryango wiwe wose Namushikanje yitwa Nyamweru akaba ari ciza batahije bakora umunsi mukuru mwiza w'Inuweri.
Je nitwa Kabuga Cipriano wo kumutumba Musha komine Gisuru ntara ya Ruyigi nkaba nashaka gutasha nije bariko Joasi ari mutenderi kambi impunzi y'Tanzania n'umukenyezi wiwe n'umuryango wiwe wose nkaba nashaka gutasha na Lazaro n'umukenyezi wiwe bita Jacqueline ari mutenderi nyene mu Tanzania Miburo Febronia ari mu ntara ya Cyankuzo n'umuryango wiwe Yusufu ari mu Yinga n'umuryango wiwe nkaba ndabifurije Noeli nziza
nitwa Nifasha Ferdinand nkaba nashaka kwifuriza Noeli nziza bene wacu ubwa mbere na mbere hariho mushikanje yitwa Nizigiye Primitive akora Nyanzarake undi mukugwanje nyene yitwa Ndayishimiye Deogracias akora mu Kayogoro ka Makamba hariho mushikanje yitwa Toy Pascalzi mutoyi wanje yitwa Bukuru Pascal data wacu ari muri Australia yitwa Rora mwene wacu Camille n'umusirikare ari mu Burusiya kwa Ndeke Ngurukiye Desire ari Bujumbura Boniface ndabipfurije Noeli nziza
Jenny twarhoze consort ndatahije mama yitwa Gwimo Maria na basaza njwa mu Ruyigi wa mbere ni Ruhoze Friberi wa kabiri Ruhoze Reverie wa gatatu Ruhoze Francine wa kane Ntirampe Bivine na Tisenge Dasira Haba ntahije na mutoyi wanje yitwa Ruhoze Musa agira umunsi mukuru mwiza. Abari muri Tanzania bahunze mu kambi y'Induta Inyarugusu hariho uwitwa Emeline hariho uwitwa Nadine hariho uwitwa Shemsa hariho n'uwitwa Paterne Ruhoze Consulate kwa Ruhoze Xavier. Ego gose ndabataje abifurije umunsi mukuru mwiza ndababarira yuko botaha amahoro ko ari menshi cyane.
Kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Muntu yo mpamazi no mukunda gari basha. Neza na neza ndagadutse.
Nivyo? Nje gusushaka kwa.
Neza.
Ndanda yagutumira hajya kuri butike ntangorana.
Oya nta kiyotse nako ndafina.
Ipusiga aho nivyo. Ugira simbona ko na mate yakamye mukana.
Oya no kuri sino bagora. Ni mureke nje kunywa yo kuri robine.
Urenda gutegetse wabyumva? None ntuzi ko ndagutwara. Eh amahera herezo ujya muhungu aje kubazanira bayashaka mwese.
Ego murakoze mugaba muri goye cyane. Twega amazi yo kuri robine twari yamenyereye.
Oke ntacu. Kwari. Banza umbwire kwanza.
Eh.
No munsi wa komeshege.
Ne gute?
Bijya bintu byari zinyegeje muri wowe.
Ibihe ga chef. Burya se nakubwiye uko nahora nkina.
Oya umunsi harimo akabijya brume. Alikuwa wachenzi mpii. Jani halime nyele yenu kuru.
Yana ka teknike tukwa hula dukoresha. Hali yona inara hongi.
Yee.
Tukwa kita kabidja.
Ego vrim. Na jena wanye kwa kabidja. Muli ya championa. Ha. Kaino wakoresha.
Yee.
Ni asha. Nazona ni wachi.
Ego ni vichu. Ego. Eno na wabu wanye kumenga na kubazi. Mugabo harya nahora barakamenyereye
ha heu nani uba kuyari atugasha
ikomeye
ahubwo yakuye kugigisha nabana
niba byemeye
si tubaje mukinana kuri atari
ego ntangorane murababwira ndabigisha
yego
umwanya uracyariho nibaza ko bazoba babimenye
wa asha eja ho mukera ariko turatomboye Anchiye ntangura kwizera ko igikombe kizotaha ngahi wacu vuba. Ha. Turakibona.
Murakeza? Yemwe aho ko mutanguye kubyatura. Ngira bizoba.
Neza cyane. Na wunda bona mwamenya nandi waki?
Yego, yego.
Nibaza ko tangwana ubifisu.
Oya, ubu ni sawa. Nka bose turamaze kumenyana. Nize ko bizobandanya bigenda neza.
Okay. Nishure ho ni gute gaba.
Bishure.
Urashora gusiva sans problème.
Bon, amanuka sineza cyane mugabo biko biraza umusista waho natsindaro n'umwana mwiza cyane aranyigisha.
Okay c'est super. Kuko ukina umupira byonyine ntibihagije utegereza no kwitwararika iby'ishuri. Okay
ko ndabizi ko ari cyo gikuru ko nduhutse rero reka nje niwe y'amazi nce nja kuba ndabigisha ka kabirya.
Ego hinge mbanze ndabahamagare ndabiyumvishe neza.
Ivete, Ive.
Sa.
Nya ukacaye nigenda gusigura aho ninge nukwega maguru.
Oya shasi jewe. Naba twigana twariko turatera inkuru. Ah, bero ko wihuta no munsi ni iki?
Ni huta gute. Amasaha waho yageze. Mazi minota 15 magaze igitinda kurindiriye. N'abagenzi bawe ntimuheza kuvuga. Umengo muri nyombe.
Oya rero reka gushabura. Naje. Ahubwo arakanyaruka ndagusige cange ndagukwega nkukusha
kandi we ibyo niko wama uko ishavuje nikucuza kampenda hendugira ibijuju we naraguhebeye ndindari basi tugende tubirukanga reka kukwiruka
reka sha nawo ndiko ndasama uno munsi nagize ibyago shaji
ibihe
ya entero namye ndigi ananiye kash ubusa
reka sha ntawe Wewe ibe niko wama. Nisa sama iku ya yana ni. Hageze programasyon. Hawigira guchi mbele. Nukuri
jidyo sinda kubesha. Nijya mbere jewe Ivete ndabiga ipapuro kikankanurira amaso. Ahubwo nyaruka dutaye ningoga aje kuyikora mu koshura aho. Urabona?
Ntakingo tujya tujye gufungura uruhuke.
Eh.
Ntori bisanzwe shuzo twanizikurikira.
Oya ubu byamaje kugabanuka sha. Ubu inzara nigira inyegure. Ahubwo ingo tunyaruke tubishike ntarakurabira mu minu. Niwitwenge.
Ubu bwenge yewe. Ahantu kuziko tuza gufungura neza ntacu mwenda. No musi rero baje turuka kweri bya biharage
yo beko tari wabimbiye kare numba ngeze muhira amaguru adakora hasi yo uno musi turaje inyamanya ko
aha
maruka nuko rushako zindarugutwaze ushaka we he
bego mukoko wa mero
reka shanu nyireke
ashe ndagahanwa utazotwagwa n'umuyanga yanga kuko nta wundi yo gushobora
udashaka inyama dushitse muhira uze kuzimpebera chamenya kuri umugabo hewe
ya izozozo ndazirya anu gashatsa kuzuba banje utaraza yanka yacu
yasha
we ndiri yo mujya naho ndazirya ibe
ya nanze
ndiye kuzanje kona muyo madazi nkandiza
nyi nje nibyanjo
hesha bazige nayikunda
ntacho shaji nimba muyo mba yarabikoze nuko afise igituma kandi cumvikana ntacho tuzoronka yindi cyane tugumane zijya none sivyo
nakunya utagifise inka yacu tugiye kugira inya mabase
wewe nyaruka tugende wewe
nakundi nanye ndazijya gasha oyakwe turihuri uno muzi
abanga ni defise me nikiparagi twenze ubuhanza ehe ingene urukonda rubira rukoro sha ho muhungu
epo amukobwa ari kakumbesha sindagusuba Ukira urunyo ko kumenga bagushitsa kamote bimaguru.
Yepo nyirekere. Tije mbonye turashitsesha. Eh shafashisha koshi. Mitedanura impuzu imbere yo kwinjira. Uzobukoze he?
Nyawo ni nkayo mahuzu ya ugira hutsogarukira imisi yose amo kumesa.
Ariho muri nuki antu hagayi.
Ego zana kwinjirize mawegira. Mako ntutebe ndisonze.
Anjiru kwiru uri hano. Basha, uno munsi ndabona ko guhisha bihava bingora.
Mbefara.
Sa.
Uje wari wumva.
Kwere.
Kandi cyo usubiriye tuzokwihurira.
Mbe wa mungu gura komeye. Nyamba bakuntunye si bwo. Yewe nakugize.
Aho kabesha. Ikosa yakoze ntaryo ubona.
Irihe.
Mbe ko wigira uwejo.
Ikosa nakoze ndarikubwiye. Nugusa tururukwiru gumye kuri hano.
Ahubwo ntavyo ruzi ako kazi sinakubye kataraki wawe paraki wanje
Erege sinari namenye ibyo uri kuravuga none gashagwara ndakwibarira nari kurindira gushika kuve gukira aho twari kuburara
ukambwira ngasatura izindi zitarahera mpereza rero ndakwereke
oya reka uburarushe genda wagudo saturejo igihisho no munsi ndazifise
mama reka dakoma ndagowe no munsi natevye nabatanye ibikogwa
Mbega wewe bitevyawe ko mbono nguma wiyagiriza makosa udafise.
Emwe.
Wabandanye mu entrainement yanyu. Tukeneye kubona mutahanya igikombe.
Kugitahana gusa. Ha, aho ntabwo bamfise. Ndamaze kubona ko umupira tuwuzi.
Reka kwishima shabanzira indira abandi bazogushima.
Ndishima nyene.
Mbega none, abahungu barakwemera gukina tangorane.
Ha? None wewe. Urahese kubona n'icyo urikiriye. Ubu vrema ni sawa. Na profe yaranshimiye cyane ko nzi gukina.
Yo rahirahewe.
Nukuri.
Ubu barabonye nawe ko hari shofasha.
Kutazi naho ko namye ndabigisha tujede tumwe batari
ba. Reka kwishima.
Profe yaransaranye ngo ntegerezwa kubigisha.
Ngaho birakomeye ntuzagira. Waragiye ngaho uriyorobeka. None utanguye kubereka ibyo barura.
Oya shafara urambesheye. Ntikwari kwiyorobeka. Ahubwo niwe banyinuba.
Ariko nivyo.
Uraze umuntu asigangoye. Ni Joker gusa.
Urya nawe je sinzi ivyo yigira. Numuntu ashaka ukina. Kije igihungu ni kirofa. Hagiye gushira muri tenka wenyene yokina.
Ahubwo jome ngasinzi ikintu namugize. Apfa kumbona chatangura kurya imisaya.
Uramwihoza sha. Sikazima abandi bakwemera. Urya nawe yena zote bagondote.
Eka noneho ujaje ntabwo bakinteye mureke yibabure burya zote bacunya
genda wogana nurondera ibifungura ntazarawumva
Ha, kuyumva gusa. Reka ahubwo mfungure nce nzansature. Ibyo koga ndabigira no mwijoro.
Akazuba kari kaduciye ko kwe. Nagiyume ngo gigirwe hafi no kuri niwo kumva.
Utazura umuziko nawe.
Nawo.
Umenga neza na neza nari mu muriro dahira.
Gasha irashoboka.
Mbe mushika wewe ko mutazana na nyari.
Ari kandi muza ho murugo wagiraze mu kanya na wene.
Ndagize mwiri wese nge. Ndabona akazi kabarembeje. Reka nkuri ni forme ndabafashe.
Umfashike. Aho gicara ngai impande ya Gideo ndabafungura ndazi yuko mushonje. Mwiriwe kwishure
buka.
Ego. Ash inzara y'umukudukuraho nukuri. Zitwetonye turashije.
Kishinge so mukunzi w'indawo. Uri kurantera isoni ndaga.
Ka. Kufunja nibisanzwe. Eyo ibiro ni mujye mbona nabuze n'umwanya wo kubihwata.
Eh? Ibi ni biki? Batugabura ibijumba.
Eh? Kangara. None si byo kujya. Hiko uno musi ratetse ibijumbu none nibike ntibibakwira
oya biratukwira ni byinshi kandi gusa
oya oya ruko uno musi ntwari kugira ibijumbu oya zanye magojo zirihe
eh
zanye magojo
ego nokuri kwimana uti kigajide nsubiriramwe numve eh we hari nyama wasumye nga
oya ndasubira bari mbone ko mwaziguzi oya je nta wovyemera
oya nuko twazibonye byo mujizanye muvuye gushura ya twa twiteze ko tuza kuginyama
eh ubure mugeza aho mugayi njya niriwe ndateka ngo mushaka amanyama mama wanje amuribaza yuko so wanyu yogi inyama namwe mukagizira wa em ivyo ntari bubone
koki tutozi ya menga aho dukangata ntidufunwa nkuwanyu
eh
Kuki mwogi inyama nako mukatwima?
Uri kura tukana
rero. Twena ibete nti turabantu
rero. Eh? Ubu rero mwe mwigereranya na muyomba wanyu.
Oya.
Ubwo murafise indero. Murashobora kurekereza indimi ngo muje gufungura kunjya zanye nurugo
ha. Oya.
Murabona abana baretse n'umukecuru nuko.
Eh? Uti mama n'umukecuru?
Ndabisubiyemo n'umukecuru.
Imisi mazo tuzi ubu ndiye gukora kwa tandero dufite twebwe
ntayo mugira nti mware
oya gidi nawe ni mureke gushwanira injya bireke tujye ibijumbu na karazi kubikunda
iki uti mujye ibijumbu navyo nyene mushatse mu bireke mwari tandero mwe maze mutabonye inyama nti mujye murabona ko
wagiye hatageze
musaze mwifata nk'inzo ya yamara
andushima nifata muri yo ya mbisanje kuziyaruhira
Ego ma, ego.
Kuko twiminyama mwazi uzomera mabushina yacu. Mbesa ndakwereke. Ngena nazi mukira mwambonye ndagahana.
Umfiriza ndakubwire jidi. Nawe kuri umugabo korako. Korako ucubo nico ndisho jewe. Aho wigira bugabo bwigaba. Wibaze yuko kwa matamba ngo aruko byenye. Eh, aho waheretsweja. Mbisa ndakubise mbere burasara wenyine.
Jidi oyasha jidi. Reka kucumera uko. Birengerura kuze kandi nta musora gwanira injya nawe urabizi. Ngo dufungure ibihari ntacho tuba. Sivyo none. Ingo reka kurandisha uwo mutsi ubusa.
Cenge ibijumbu.
Reka.
Sha. Umugore hano ntisha bwo nuko.
Reka ndagusaba.
Ko twiminya magataka bibijumbu.
Reka.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese turabashimiye uko mungana tongeye kubifuriza Noheli nziza Noheli abayisilamu muri yigi bafatanije n'abakristo mu mukino w'umupira w'amaguru wabahuje abakristo batsinda abayisilamu ibitego bibiri kuri kimwe maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika